Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kabiri umwaka w'2024 ushuti namwe bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'inzingingo nkuru nkuru zikurikira Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke begereye ikambi y'igisirikare ya Cibitoke bararanye ubwoba budasanzwe biturutse ku bikoho vya rutura vyavuye mu ikambi y'imwaro vyazanywe mu ijoro abanyagihugu bakaba bafise amakenga y'ico ivyo bigwanisho vyaje gukora Hari ikiziga cy'umugabo w'imyaka 37 catowe mu cagu cagu bwo kuno wa gatandatu muri komine Butagandwa mu ntara ya Kayanza kimanitse ku giti civuka uwo mugabo akaba yoba yiyatse ubuzima biturutse ku kutumvikana n'uwo bubakanye nk'uko amakuru ava muri bamwe mu babanyi b'uwo muhisi abivuga Urundi buza mu mwanya ugira 162 mu bihugu 108 karuhariwe mu ijanye no kujya no gutanga igiturire ku isi ivyo biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Transparency International cyo mu mwaka uheze w'2023 aya no yandi ni mu kanya mugume hafi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahana ikaze muri ano makuru umugabo w'imyaka 37 yarazwe ku izina rya Gilbert Ntaturuye yatowe ari ikiziga amanitse ku giti civuka mu cagu cagu bwo kuri uyu wa gatandatu ivyo vyabereye ku musozi Kigarama wo muri zone Nyabibuye komine Butagandwa n'intara ya Kayanza Ababanyi bakibaza ko uwo mugabo yoba yiyatse ubuzima ku mvo zo kutumvikana n'uwo bari bubakanye Idonido na Alexandrine Kez.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine Butaganzwa abitumenyesha, Gilbert Ntaturuye ngo yari yaduze kuri uyu wa gatatu avuye mu gisagara cya Bujumbura aho yari asanzwe akora akazi ko mu nzu. Ayo makuru avuga ko amaze gushika mu rugo iwe yajanye n'umugore wiwe mu kirabo ngo bajye gusangira agacupa. Bamaze gushika mu rugo, umutambukanyi wiwe yamubajije ko yomufungurira maze aranka ahubwo asaba ko bomwokereza ikigori. Mu nyuma nk'uko isoko ryacu ribandanya ritumenyesha ngo bahavuye baje kuryama hageze nk'isaha 10 z'ubucagucagu niho umugore yikangura asanga umugabo yagiye ariko yasize telefone aya makuru akavuga ko yaciye atabaza bene wabo n'umugabo baca baje mu byambu kurondera uwo serugo bahavuye basanga ikiziga ciwe cene na ku giti civoka bikagaragara ko yiyahuje ikaruvati amakuru ava mu gipolisi akavuga ko atacerekana ku mubiri ko yoba yarishwe ahubwo ko yiyahuye amakuru ava muri bamwe mu babanyi akavuga ko yoba yiyatse ubuzima biturutse ku kutumvikana n'uwo bari bubakanye ngo kuko bahora bama bashwana abatware bagasukamwo mabisi uwo muhisi akabasize abana bane harimo n'uwo yabyaye ku mugore atari uwo basezeranye
Mu makuru ajanye n'ubutungane umunyororo w'ubuzima bwiwe kwa ubwenegihugu n'ivyabo vyose hamwe n'ayagenga abantu no kwerekanwa mu bantu benshi nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Makamba yahanishije n'Impaye Pacifique umupolisi akorera muri komisariya ya Kibago mu ntara ya Makamba Mu rubanza rw'ikibiriraho go kuri uyu wa gatandatu Pacifique n'Impaye yagirijwe gufata ku nguvu umwana w'imyaka 6 kandi aziko agenda n'umugire wa sida ivyo ngo bikaba byabaye kwa 2070 uno mwaka Pacifique n'Impaye ngo akaba kandi azohindishe muzeyi w'umwana ingana miliyoni 5 y'amafaranga y'amarundi atayarishe afatigwe ibiyaciye vyimuka n'ibitimugwa bigurishwe ariwe sentare yaciye kandi ko amafaranga ya Ntimpaye Pacifique ari mu banki ahabwa nyina w'umwana Kwizera Francine hamwe n'imirima igurishwe avuze ico kibondo naho impapuro zo kwa muganga zerekana ko umwana yafashwe ku ngufu n'Imahe Pacific we yaburanye ahakana icaha. Ibikoho vya Ruremesha Ngabo vyo mu ikambi y'Imwaro bimazinzwe mu ikambi ya Cibitoke byateye amakenga abanyagihugu bo mu micungura ya Cibitoke ni kubera vyazanywe n'ijoro. Ikindi kibateye amakenga nuko muri iyi minsi abasirikare b'u Burundi bongerejwe mu bice byegereye Bwegera, Ruvungi na Kabanyura mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu b'Imparambo muri komine Rugomba bavuga ko babonye ibimodokari bibiri binini bihetse ibintu inyuma bifukishijwe amahema ya gisirikare. Izindi nazo ngo zazifise ivyo zekwega inyuma. Bamwe mu basirikare mu ikambi ya Cibitoke bemeza aya makuru atangwa n'abanyagihugu b'Imparambo bavuga ko ivyo byari bigwanisho byashikanywe mu ibanga mu ijoro rishira ubuca ryo ku Imana uheze nk'isaha 9 z'ijoro mu ikambi ya Cibitoke bivuye mu ikambi y'Imwaro Rurindi Jangabo. Abanyagihugu bo mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke barimo n'imbonera kure bemeza kandi ko hakujya ya Rusizi mu gihugu cya Kongo harangwa imbonera kure n'abasirikare benshi mu bice bya Bwegera, Ruvungi, Kamanyola n'ahandi. Ayo makuru nyene akavuga ko hari imbonera kure n'abasirikare banse gukora ivyo bikorwa bace bagarukanwa ubutarariye mu Cibitoke. Ayo makuru nyene akavuga ko bafungiwe mu ikambi ya Cibitoke. Abasirikare bari hakujya ya Rusizi ahanini muri ibyo bice akaba ari mu ikambi 111 ari kambi ya Gatumba nkuko amakuru ava muri iyo kambi abivuga. Ngo bakaba bagiye bose mu ikambi ya Gatumba hakaba hasigaye abagwaye gusa. Ababagomboye akaba ari abasirikare bahora mu butumwa bw'amahoro bw'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu gihugu cya Kongo hamwe n'abasirikare bo muri bataya 68 na 69 bahora mu gihugu cya Somalia mu rwego Atimis baherutse gutahukanwa. Aho mu ikambi y'112 ariyo kambi ya Cibitoke abatari bake muri bo bajanywe ku mudubugu aho barindiriye kurungikwa mu gihugu cya Kongo. Ibikoho vya Rurindisha Ngabo vyazanywe mu ikambi ya Cibitoke bikaba abasirikare bavuga ko vyaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro ijyavuzwe n'umushikiranganje wo kwivuna abanzi Ale Tribert Mutabazi ko biteguriye kugwanya uwo wese yohirahira ngo asotore u Burundi canke buvogere na cane cane igihugu kibanye c'u Rwanda.
Inzamba.
Numwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku cegeranyo cy'umwaka uheze cishira hamwe Transparency International gishire habona ingene igiturire cha kwa kikongera kikaribwa ku isi mu mwaka uheze w'2023. Uburundi bukaba buza mu kibanza c'162 ku bihugu 108 vyagizwe ko amatohoza. Ku isoko mugishikirizwa na Alexandrine Kedzo.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Icegeranyo cishira hamwe Transparency International cyo mu mwaka w'2023 ku bijyanye n'ingene igiturire kigwanwa mu bihugu. Uburundi buza mu kibanza c'162 ku bihugu 108 bukaba bufise amanota 20%. Igituma buja mu bihugu 20 vya mbere bihanzwe n'igiturire nkuko tubisoma muri ico cegeranyo. Mu mwaka w'2022 Uburundi bwari mu kibanza c'171 ubu kikaba carateye imbere ibibanza 9. Buruno mwaka uheze Transparency International gyafatiye ku bijanye n'ingene ibisata by'ubutungane bukora mu kugwanya igiturire. Naho Burundi bwateye intambwe, abari mu mashyirahamwe aharanira intwaro ibereye babona ko hakiriho byinshi byo gukogwa kugira hagwanywe ingeso yo kurya igiturire. None izo ngingo zindi zikeneye gufatwa n'izihe? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu igenekezo rya gatatu Ruhuhuma umwaka w'2024 mukagishikizwa na jewe Alexandrine Kedzo. Kaze mwese. Uyugu 108 vyagizwe ko amatohoza na Transparency International. Uburundi buza mu kibanza c'162 ku isi bukaba ubwa 18 mu bihugu bizigamitswe n'igiturire. Muri Afrika Uburundi buza mu kibanza ca 5 bukagisangira na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Komoro hamwe n'igihugu cha Chad muri Afrika y'ubuseruko. Igihugu kiza imbere mu kugwanya ibiturire ni Urwanda, ruri mu kibanza cha 49 ku isi yose. Hakurikira Tanzania mu kibanza cha 87, Kenya mu kibanza kijana na 26, Uganda buri mu kibanza kijana na 41, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaza mu kibanza kijana na 62, Sudani y'ubumanuko mu kibanza kijana na 77, Somalia ikaza mu kibanza cya nyuma ku isi ari cyo kijana na 80. Mwishira hamwe Olicom yagishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, barashima ku Burundi bwateye intambwe naho idashemeye cyane. Jean Nduwimana avugirisha hamwe Olicom akabona ko ubutungane bw'u Burundi butigengana cyane cyane mu guhana abakora ayo mabi.
Twakiranye ibyishimo ikicegeranyo, turabona neza ko igihugu ubutungane bukomeye, nuvuga hari ubutungane bwigenga amareta adashobora kubyinjirira, kandi igihugu usanga bahana bimwe bishimishije abajya ibiturire batavanguye bataravye bato n'abakuze. Nk'u Burundi usanga burunka ayo manota ari hasi kubera bavuga yuko muri icyo cegeranyo ko u Burundi bushitse naho bupfunga abacamanza, kandi abacamanza muzi neza ko aribo bateza gupfunga abakora amakosa. Mu Burundi kandi hariho na systeme judiciaire idakomeye, kuko murabona nk'ibyerekeye itegeko rigeze kugwanya ibiturire ni itegeko ry'ikanganyoni, ni itegeko ridakomeye kuko usanga rihana bajya bajya ibiturire bito bito, niba usanga ryibukako mugabo wabajya ibiturire binini binini abakora corruption politique nta na hamwe bahanwa. Nikimenyamenya nuko iryo tegeko rivuga yuko abatware mu kwinjira mu mabanga babanza kwerekana amatungo yabo aya muri sentare ntahinyuzwa, mugabo gasanga nta nabanga nta nabarenga babiri batatu babikora, hanyuma ngo butungane ukaguma bwiraramiye.
Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ngo ubutungane bw'u Burundi ntibushobora gutuza igiturire udashigikiwe n'inzego zibijejwe.
Iyo sisteme yo kukigwanya idakomeye ikomere neza, igiturire kirakirara ahantu hose mu gihugu niko bimeze. Burya ibihugu bitandukana ingene inguvu zo guhasha igiturire zama zimeze. Kugwanya igiturire rero nikomu navuze ko ari nk'ingwano, ingwano nayo igira ibigwanisho, ibigwanisho n'amategeko abameze neza. Ni inzego zikomeye zikigwanya kandi zigenga, nibyo bitaga sodo prevention ibintu bashyira mu gihugu kugira batangirize abashaka kugira igiturire nabo nyine bataranakirya, kuko inzego zozo harimo no guhasha no guhana. Mu Burundi rero icyo twovuga tuti icambi nuko tuba tuti nka strategy yo kugwanya igiturire ntayo kihari. Iyo onye duheruka yo mugushwe mu 2015 ubu ntayirayisubirira. Urujo rwanya igituri dafite strategy nationale abantu bose umwe sadze cyateza gutera kugira igiturire kigwanya. Ubugira kabiri ni ya mategeko cadre legal. Urabona cadre legal ni cyego risanzwe rihari nubwo yari sutunenge ubu ntirikinazwe ari gidakurikizwa n'ivyaha biririmo ntibikizwe. Ubu nabantu muri leta byo kunyuza amatungo y'igihugu bya ma blanchima gutunga umurengera ibya masoko ya leta ibintu ntibikiri mu vyaha. Ubona zavyo haza Cour des Comptes ubugenzuzi butandukanye zitanatanga ubudisisi ata buryo atabyigenge bakaziveruya. Dusanga na za nzego zispecialize ntizigikomeye ngo zibe zihaye, nta ugwanya igiturire adafite inzego zigwanya igiturire z'ubutungane ziri specialize ko bisa mu buhinga n'abamagistrat bishoboye babyumva. Dusanga rero impunite yabaye umurengera, ni uko hasura akaba strategie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption, umugambi w'igihugu tugasaba tukari amategeko tukayatosora, ibyaha bikigishwa bikamenyekana bigasaba abantu basubira kumenya icyo batinya n'igitemewe n'ikibujijwe n'ikizira, kandi bikomeza kuva hejuru mu nzego zo hejuru.
Transparency International yahamagariye muri ico cegeranyo ibihugu guha ubwigenge ubutungane ibya nkenerwa byose hamwe n'umuco ukwiye kugira buhane by'akarorero amabi yose ajanye n'igiturire. Ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko mwariko mushikirizwa na Jewe Alexandrine Keza. Ndabahaye isango ku munsi wa gatandatu uza na hutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Imbere y'ugusozera no makuru tubashikirize amakuru makuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Eddie Claude Nininahatswe.
Amakuru yanditswe n'inyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi turahere kuri BM News canditse ku gisirikare cy'u Burundi. Kivuga kucongereje abasirikare n'ibigwanisho kuri bibe ubwo Burundi n'u Rwanda kugira ngo kize kivune hamwe coterwa n'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi b'u Burundi Alain Twibera Mutabazi yabitangaje mu gihe ariko acikiriza ivyo ubwo bushikiranganji bwaranguye mu gice ca kabiri cy'umwaka uheze. Tukimenyesha makuru kiravuga ko no ku ruhande rw'u Rwanda nabo nyene biteguye kwivuna hagize uwo irahira karusotora. Tukiri kuri ico kibazo nyene kijanye n'umutekano kimenyesha makuru igihe akabungu.com kiribaza ikibazo nimba koko igihugu cy'u Burundi gishaka gutera intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ukwibaza ico kibazo gifatira ku majambo y'agasomboroto aguma avugwa n'abategetsi b'u Burundi aho mu nama shikiranganje iheruka mushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tiber Mutabazi yavuze ku Rwanda rudafise ingufu zo gutera u Burundi. Ico tumenyesha makuru kivuga ko kumva uwo mushikiranganje avuga ivyo mu gihe u Rwanda rwo rutarigera gwerekana ko rushaka gutera u Burundi, abahinga mu vya politike babibonamwo ugushaka ku Burundi gusomborotsa intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Umugambi igihugu cy'u Burundi gisangiye n'igihugu cya Congo iharanira demokarasi. Uwo muhinga yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda ati abayobozi b'u Burundi bari mu mugambi wo gusotora ndetse no kubagaba ibitero ku Rwanda mu bufatanye n'igihugu cya Congo Kinshasa. Ni igikorwa cy'ubwiyahuzi kuko ibyakurikira byabatera agahoma munwa. Tubandanye ano makuru n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku busuma bwabaye ndanse hakoreshejwe amapikipiki mu gisagara cha Bujumbura. Abo basuma bari ku mapikipiki bambura amasakoshi abariko bagenda n'amaguru. Wiwe atakaza utwiwe n'amagara akazinzikarira kuko acagwa hasi adapfuye agakomereka cyane. Abanyagihugu bidoga bavuga ko ibyo biba abajeje umutekano barorera ariko ntihagire igikorwa. Mbere gusozera makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuje kuri SOS Media cyandika ku bintu bidasanzwe sibonekeje mu ntara za Burundi na Rumonge mu gihe hakoreshwa ibibazo byo kwinjira mu rwego rwa gisirikare mu ntara ya Bururi. Ku munsi wa kabiri uheze abari batonze kubazwa bagera ku 500 harimo abigana 40 bakoze ikibazo cyo kwinonora imitsi gusa baca barataha basabwa gusiga nomero za telefone gusa. No mu Rumonge nuko byagenze mu gihe hari hitavye abashika 390 harimo abigana 39 abatari bake bakibaza ko hoba ariko harakogwa amanyanga mu kwinjiza abashaka kuja mu gisirikare abandi nabo bakabona ko leta yoba ishaka kwinjiza mu kivunga uwo wese ashaka kuja muri ubwo rwego. Ariyo niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Ediko de nazo ariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranigwaho muri hose mugire weekend nziza naho utahana Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'imenyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninongaduce dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi naho utahana.